ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Tubaye kazi abakunzi b'ikiganiro yaga mushikirizwa na Emmanuel Bimenyimana duhere mu Rusenda inyigisho z'abamenyereza imbere y'intango y'amahiganwa. Ishirahamwe World Charity ry'Ubuhoranzi ryateguye inyigisho y'imisi mike ku bamenyereza 16 b'imigwi 16 y'umupira w'amaguru, abanywanyi batatu ba Komite Olympique hamwe n'abakozi babo 12 bari mu mugambi witwa inkino kugira bakingire ugwaruka. Abakinyi bo mu nkambi ya Rusenda n'abo mu Basangwa barakenguruka uwo mugambi w'imbere y'amahiganwa. Tugume mu Rusenda, itangwa ry'imfungurwa z'ukwezi kwa Ntwarante mu nkambi ya Rusenda. Intango y'itangwa ry'ibifungurwa by'ukwezi kwa Ntwarante uyu mwaka ku mpunzi z'abarundi zo mu Rusenda ni murongwe. Ishirahamwe PAME nabo bikorana basigura icyeregwa ry'iminsi 10 cy'itangwa ry'ibifungurwa cyatewe no gusuzuma ibifungurwa ko ari byiza.
Ejo kwigenekerezo rya 2026 Ntwarante ni ishirahamwe PAME ryatangura gutanga ibifungurwa by'ukwezi kwa gatatu ku mpunzi zo mu ikambi ya Rusena no mu isite ya Murongwe inyuma yo gucererwa indwi yose. Bamwe mu mpunzi twavuganye bavuga ko batishimye cyane ngo kuko iyo bacererewe gupokera baca bafata amadeni menshi bigatuma niyo bapokeye babanza kuriha ayo bafashe hama bagafata ayandi madeni. Tubumvirize
ingaruka nuko aja kubironka yamaze guca umukuru yamaze kononeka kandi hari niki aja kubironka yaramaze kugopesa agenda kugopesa abafisa mahera basanga uwo muntu biramwangiye aja gupokerera abandi kukwera yaguranya mahera yo kujya ntiducegwe n'umunsi n'umwe ijya tarike ijya bagenye ibijyanye ne.
Uko kwezi rero akaba hatabayemo itandukaniro mu bijyanye n'ibifungurwa basanzwe bahabwa n'uko bisanzwe bigugwa. Mumenya ko bamwe mu bakozi bishyiramwe PAME basigura ko iryo cererwa riva mu kugendura ubuhinga bakoresha bitwa scope hamwe n'ibifungurwa bitangwa ko bitagira utunenge.
Duhereze imurongwe imbugwa y'ibizinu mu nkambi y'impunzi amezi abiri atamwe imbu y'ibizinu bigwije ndema mubiri n'ivyunyunyu muri site y'impunzi y'imurongwe. Umwimbu wo muri iyi ndwi watangujwe n'inyigisho zo kubashira ku rugero rwiza rw'iminsi itatu wateguwe n'ishirahamwe rya World Child Holland kugwaruka gwimbura ibizinu. Inkuru ya Mihari mu ijwi rya Bimenyimana Emmanuel.
Amezi arenga abiri araheze ugwaruka gw'impunzi z'abarundi rutimbura ibizinu muri site ya Murongwe. Ubukene bw'ibikoresho byiza bituma ibizinu bimera niyo mpamvu ikomeye kugira basubire gutangura ibyo bikogwa. Ishirahamwe World Child rivuga ko rizotera muri iyi ndwi, ariko imbere iryo shirahamwe ryateguye inyigisho yo gutsimbataza bumenyi kugwaruka bw'impunzi z'abarundi kugira batere imbuto nshasha z'ibizinu. Izo nyigisho zatanguye kuwa kabiri zizohera kuwa kane itariki 28 Ntwarante uyu mwaka. Abasangwa ari impunzi z'abarundi barashima gufungura ibizinu kubera bigwije ndema mubiri n'ivyunyunyu kandi birakenye mu karere.
Murakoze cyane ishirahamwe ya World Child kuturetera ubuyoga kubenge twameze neza. Ishirahamwe yavuye muri Murongwe kuturetera ubuyoga na twagire amaformasiyo yagende neza, ariko twamaze kugira iformasiyo turabandanya kushira ubuyoga bumeze neza kuri ko bura tutabara abarundi n'abakongomani twese turi kimwe. Murakoze cyane.
Menya ko uwo mugambi watanguye mu mwaka uheze muri site ya Murongwe.
Aha niho dusozereye ikiganiro cyacu bagiteguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jacques Kaora kuri mikro yari Emmanuel Birenyimana. Imana ibazigame na ubutaha.